Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi hashize imyaka 12 umuhanda Nyanza Lac Rumonge utangiye kubakwa, kugeza n'ubu nturarangira.
Nyanza Lac Rumonge ni barabara jya bononekaye cyane, kandi barabara ririmo ibinogo byinshi. Mbo nk'iyo tugiye kurangura imodoka urashaka kuyibura nk'akaro tuve nk'Nyanza Lac tujya aha mu Kigwena, urashaka kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka injanira umuzigo mu Kigwena, nta mpaka kubaza ufite ibinganisho mfite ibi n'ibi niyo yangwa imodoka yanjye uca yononekara kubera jya barabara.
Umwe mu bakoresha uwo muhanda ukorwa na sosiyete y'Abashinwa Shiko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za MONUSCO zatangiye kuri wa mbere gufata ibirindiro mu duce tuberamo imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Mu masaha ari imbere haramenyekana icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu Rwanda ku ngingo yo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo umunyamakuru Jean Paul Nkundineza. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Bire ku makuru avugwa hejuru hino ku isi, ndi kumwe na Oriane Itangisha, Kaije ni Mukankunsi na Fidele Niyongabo. Leta zunze ubumwe za Amerika ikomeje gusaba ko Israel na Hamas bitanga agahenge k'intambara kugira ngo abagira neza babashe kugeza imfashanyo muri Gaza, ariko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ntabikozwa. Oriane Itangisha ka
mu rugendo rw'iyo rutari rwatangajwe muri Iraq, umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yaragabishije ibihugu byose bishobora gutuma intambara hagati ya Israel na Hamas ishika mu karere kose. Blinken yavuze ati,
to anyone who might seek to take advantage,
ku muntu uwo ari we wese yogerageza kwikika mu kiza cy'intambara iri muri Gaza akageramira abakozi ba leta yacu aho bari hose muri ako karere, no mubwira ntiteshwa ute.
Don't do it.
Kurungika imfashanyo zitanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika muri Gaza hamwe no gushigikira amasezerano ashingiye ko haba ibihugu bibiri byigenga ni bimwe mu byo Blinken yavuze ko yaganiriye na Mahmoud Abbas, umuyobozi wa Palestina ejo ku munsi w'Imana. John Finer, icegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika, avugira kuri televiziyo y'abanyamerika ABC mu kiganiro This Week, yagize ati,
although we have made clear that we would support and are,
twaragaragaje ko dushigikiye umugambi w'agahengwe kugira imfashanyo zishikire imbabare kandi n'umugambi wo guhanahana imbohe woroherezwe.
Yamara ibyo ntibizoba umugwi w'abagwanyi ba Hamas baterekuye abantu bagize imbohe mu gitero bakoze ku itariki 7 y'ukwezi kwa 10. Ivyo umushikiranganji Benjamin Netanyahu yabivuze ashimitse aho yagendera ikambi y'abasirikare ba Israel bagwanira mu kirere.
Igikorwa cyo kureka abanyamahanga n'abakorera amashyira hamwe y'ubutabazi bagasohoka muri Gaza binjira mu Misiri cyasubukuwe kuri uwa mbere eje ni mukankunshi.
Hari hashize iminsi kwambutsa abantu bihagaritswe nk'uko abashinzwe umutekano ba Misiri babivuze. Abayobozi bo ku mupaka wa Gaza mbere bari bavuze ko abanyamisiri n'abanyamahanga bamaze gushyirwa ku rutonde rubemerera kwambuka guhera kuwa gatatu ushize, ko bashobora kwambukira ku mupaka wa Rafa. Aho ni ahantu honyine hanyurwa n'abaturutse muri Gaza hatagize aho hahurira na Israeli. Kwambuka ku banyamahanga n'imiryango yabo kimwe n'abanyagaza bakomeretse byari byahagaritswe kuwa gatandatu nyuma y'uko Israeli igabye igitero ku modoka itwara abarwayi muri Gaza, nk'uko abayobozi bo mu Misiri babivuze. Amakamyo atwaye imfashanyo yinjira muri Gaza anyuze Rafa yaragabanutse yagera kuri 25 ku cyumweru avuye ku makamyo 102 kwa kanushize. Ibi bigaragazwa n'imibare ya ONU. Nyuma y'uko ibikorwa byo guhungisha abantu bisubukuwe kuri uyu wa mbere, abantu bafite ubwenegihugu bubiri bagera muri 87 mu buvuzi bambutse i Rafa ku gicamunsi n'amakamyo 48 y'imfashanyo babisikanye. Bavuze ko Misiri yagiye ishaka uburyo haboneka umutekano ku modoka zitwara abarwayi n'iziziherekeza z'umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge CICR. Seyiseyer yavuze ko yohereje imodoka enye zitwaye abarwayi zibakuye ku bitaro Al Shifa mu mujyi wa Gaza zibajyanye ku mupaka wa Rafa ejo kuwa mbere.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Ntibuhaburwa yatangaje ko icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gukura igihugu cye mu mugambi wa AGOA ntacyo kizahindura. Fidel Niyongabo
ku munsi w'Imana urangiye Perezida Museveni yavuze ko Abanyauganda batorazwa ishinga n'ingingo Leta ya Amerika yafashe yo gukura igihugu cyabo ku rutonde rw'ibihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Uwo mugambi ugenewe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Museveni yavuze ko bamwe mu banyamahanga bemera kubera kutamenya ko ibihugu byo muri Afrika bidashobora gutera imbere bidafashijwe. Perezida Museveni yavuze ko Uganda ifite ubushobozi bwo gushikira iterambere n'indi migambi yishinze. Mu ndwi irangiye, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yakuye Uganda, Centrafrique, Gabon na Niger ku rutonde rw'ibihugu bikura inyungu mu mugambi wa AGOA kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2024. Perezida Biden yatangaje ko Uganda yakuwe kuri urwo rutonde kubera ibyo yavuze ko ari ihonyangwa rikomeye ry'amategeko mpuzamakungu yateye ku igikumu yerekeye agateka ka muntu. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, Leta ya Uganda yaremeje rimwe mu mategeko akomeye cyane ku isi agwanye abakundana basanga igitsina. Umugambi wa AGOA watunganijwe mu mwaka w'2002 urekurira ibidandazwa bivuye mu bihugu byo muri Afrika bikwije ibisabwa kwinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Mu mwaka w'2022 Uganda yashoreye muri Amerika ibidandazwa by'agaciro k'imiliyoni 10,600,000 by'amadolari isunzwe uwo mugambi.
Murakoze Oriane Tangishaka eje ni mukankunsi na Fidel Niyongabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.tv.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urubanza rwahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni rwatangiye kuburanishwa mu mizi kuri uyu wa mbere Nairobi elogiwe kaneza.
Urubanza rwumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike aho Alain Guillaume Bunyoni yafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Abacamanza ba sentare ntahinyuzwa mu buranisha kubera afise ubudahangarwa bari baduze bava ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari cicaro c'iyo sentare. Alain Guillaume Bunyoni yasavye sentare kwitohirahira ngo imuburanishe ku caha cerekeye amatungo badasiguritse narijya atangingo ya sentare nimwe muri kahise yigeze yerekana amamuko y'ubutunzi bwiwe nuko bungana nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yari muri urwo rubanza yabitubwiye. Yabwiye abacamanza ati icyo cagirije ntikigira ifatiro kubera jewe narakoreye igihugu ubwo butunzi naburonse mu byo nakoreye mu myaka 20 narafashe deni mu ibanki zizwi nshirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu nshora imitahe mu burimyi n'ubworozi nongera ndubaka n'ibitaro kira noneho n'amateka avuga ko niyo byobaye ukuri ubutungane bwari kuba bwaravyerekanye imyaka 3 ntangurwa rucuruzwa ivyo butigeze bukora. Abacamanza ba sentare ntahinyuzwa bavuze ko General Bunyoni yakoresheje uruyeri igihe yaje mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yerekana igice gito cyane c'ubutunzi bwiwe. Alain Guillaume Bunyoni yanisiguye ku caha co gushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu. Yagirijwe ko yanarondeye gukorana na bamwe mu Barundi bahunze igihugu muri ico gikorwa. Washizwe mu majwi n'umenyesha makuru wa radio RPA ikorera mu buhungu giro kuva mu 2015 inyuma yahituririwe mu ijoro rya 13 kwa gatanu wa mwaka nyene umunsi haba hirikwa ry'ubutegetsi bwanya kugendera president Pierre Nkurunziza byateshejwe. Sentare yavuze ko ifise ibyemezo ko Bunyoni imbere yahaye amafaranga Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kugira abafatanye muri ico gikorwa kandi ko hari n'ubutumwa bwanditse bwerekana ivyo vyagirije. Userukira leta mu kumwagiriza yanagarutse kandi ku butumwa n'ivyo yavuganye kuri telefone na Colonel mu gipolisi Desire w'amahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE nawe nyene afungiwe mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa politike. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ntiyahakanye ko atahaye amafaranga Rugurika. ariko yavuze ko yabikoze nyabuna mu ntumbero ukingira igihugu n'inzego zacu. Yagize ati kubera nzi ko Bob Rugurika ari mu byabona bya CPI, nashatse kumenya amazina y'abategetsi 30 baronderwa n'iyo sentare kubera ugufata abategetsi bangana gutyo bisa no guca umutwe igihugu. Yongeye ko ati jewe mubona no gukorana n'umusivile w'intakare ari ku birometero birenga 600 kandi atanga uvagira. Nsanzwe nzi ko atakindi kimuraje ishinga atari kubona igihugu kigwa mu kaga. Atavuze byinshi cyangwa ngo yerekane ibyemezo, Bunyoni yakomeje yabwira abacamanza ati erega urwego rw'igendereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu buryo bwanje bwo gutumatuma nako niho ibyo wunyagiriza yabikuye muri telefone. Bob Rugurika ari mu buhungiro muri kino gihe akaba no mu bantu baronderwa n'ubutungane bw'Uburundi ntiyashimye kugira byinshi abivuga ko mu butumwa bwanditse yaduhaye kuri WhatsApp yagize ati naco mfise ndabivuga ko ibyo ndabifata nk'ibitutsi. Mu byakurikiranwa ko kandi yireguye ko kuri uyu wa mbere harimo ikijanye no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Arenga iyo Bunyoni no kuri iki cyagiriji nta kana ko hari ibirwanisho iperereza n'igipolisi byasanze kumuhaniwe kandi atabirekuriwe. Gusa yabitangiye insiguro, yabwiye abamuburanisha ati ibikoho bitera amarokete bahasanze byari byarapfuye kandi nta rokete n'imwe yari ihari. Ibyo bikoho byahasizwe n'abahora bajejwe ku nkingira ubuzima ntibari bwaze kubihakura. Niko gusaba ko kimwe mu bisongerezi n'umupolisi mu bari bajejwe umutekano wiwe borenga utwa kugira bumvirizwe bitewe n'uko bazi ukuri kose ku vyerekeye ivyo birwanisho. Urukiko rwemeye ko bazorenga utwa kugira baze gusura ivyaha vyo gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha, uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ugushaka kwica umukuru w'igihugu. Bikuru bikuru Generali Bunyoni yakurikiranwa ko biramutse
bidoka bakagumana imyidogo. Ibarabara Nyanzira Kirumonge ryubakwa n'ishamwe ry'abashinwa yitwa Ciko kumfashanyo yatanzwe n'ibihugu by'Abarabu ingana n'imiliyaridi hafi 81 n'amajana 5 mu kiringo c'amezi 28. Ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura. Ku wa 11 z'ukwezi k'umunani mwaka 2022 wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arenga Iyome Bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura. Inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika Inyanzarake kuraba ibyiryo barabara. Aho hose kwari kugira ngo ibikorwa bitangure. Kwa 2022 ukwezi kwa 4 2023 umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikorwa cavuye mu nzira. Naco kwari gusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi 18 z'amarundi ku mahera yarategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere. None kuva ico gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he? Ibarabara rimeze gute?
Ego iteza kuba ribiko amashimo ateza kuba menshi amfisi modoka zigashishikara gushaya zinyerera
ibaba rivanye akajyore meze cyangwa manya munini tipaje kwere bagaridibe imodoka zatsira
bura nayo maze kugwa narabara gyonone kayitana maze kononekara una marotire ya maraso urabona na hacya ko bariko barahindagura maraso kubera iki akoma himba gurika kubera ibyo binoko biri kuguma bibandanye.
Abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu Rumonge n'Imakamba bemeza ku rugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha 3. Masabo Idi twamusanzaho ariko akoresha imodoka Inyanzarake.
Barikoze kwa bangana no gusika mu Rumonge isaha 1:30 tangutse vye amasaha 2 ubu n'amasaha 3. Kubuntu nyaruka kubera iki ibintu by'ibinoko noko biri kugaruka mu ibarabara.
Abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bariko barabacerereza ko baba badashobora kwiruka cyane. Ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nk'uko byemezwa n'uyu mufasha w'ugendesha imodoka Kabura Hasani.
Musanze urugendo Nyanza aturumonge edere ubu turacererwa kubera ivanye n'ibarabara ukuntu ataburira smart ifite ibinogo ampisi ngo imodoka si spasio zirahera ngo ampisi amapine imodoka misi mike yibiza yatangwe kuba nabi.
Ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari miduga ihakwepa igaca mu ijenda harehare kurusha guca mu Rumonge ubwiye Bujumbura.
Santemu ego barahimwe abashwana me urumva abantu ntibavyakira co kimwe ampisi arimwe abusanga bihuta ariko urumva bivanye n'uko ntibarabara ribi tugenda bukeye buke ampisi bagenda baracekagurika nsho yitwa benshi muri bo harimwe abatanguza barakwepa bagaca ruguru.
Ucumi Foste afise akabare mu Kigwena inzoga kabazirangurira Inyanzarake arahabura kugenda zishikana mu Kigwena asanzwe akorera
urabona ibara ryacu
Nyanzara kera umonge ni barabara rya hononekaye cyane kandi barabara ririmo ibinogo byinshi. Mbo nkiyo tugiye kurangura imodoka urashaka kuyibura nkatara tuve nk'inyanzara ake tuje aha mu kigwena. Urashaka kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka njanira umuzigo mu kigwena. Ntamaka kubaza ufite ibinganisha mfite ibi n'ibi niyo yangwa imodoka yanje cha yononekaye kubera rya barabara.
Bene imodoka zica muri iryo barabara bamabazi koresheje kuko ibyuma bazishirako bitamara kabiri. Uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi. Kabura Hasani.
Yaba marakoriko kwebwe akaruso n'inyungu tuzoba turonse ya bindi tuguma dukoma induru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba tubiko turasa ahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turasa ahantu hameze nabi tuguma dukomera induru rimwe amarotire.
Abafata ingendo bava Rumonge baja Nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika. Hari ibice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane inkengera za Tanganyika. Aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo. Ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe. Muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku ibarabara ryaga. Basaba ko ibarabara ryosanurwa vuba. Mu bushikiranganji bujeje inyubako za Leta basigura ko kuba hatarashika ishirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara ari byo byatebeje gusanura ibarabara rya Nyanzarake Rumonge. Munango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishamwe ariko Kobuko byari rirongowe n'umunyako weti unawo ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byotuma ibikorwa bibandanya vuba. Mu nyuma iryo shamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu Ngata. Ubu naho iryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi.
Urakoje Thierry Vendayishimiye. Mu masaha ari imbere haramyekana icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku ngingo yo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo umunyamakuru Jean Paul Nkundineza. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho Nkundineza ibyaha bine birimo gutukana mu ruhame, gukoresha ibikangisho no gutoteza abatangabuhamya. Abatangabuhamya barimo umwari Joli Mutesi wigeze kuba nyampinga w'u Rwanda mwaka 2016. Uyu Nkundineza aregwa kumwifatira ku gahanga mushinja gufungira Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid wari ushinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda mu iburanisha riheruka. Ubushinjacyaha bwasabye ko Nkundineza yaba afunzwe by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi uregwa n'abamwunganira amategeko basaba kumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze. Jean Paul Nkundineza ni umunyamakuru wa gatanu ufunzwe kuva mwaka 2021. Benshi mu bafunzwe bakorera itangazamakuru ku miyoboro wa YouTube. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo za MONUSCO zatangiye kuri wa mbere gufata ibirindiro mu duce tuberamo imirwano hagati y'ingabo za Leta FARDC n'umutwe wa M23 Goma Shimisho kandi bakomera.
Kuri uyu wa mbere nibwo ingabo za MONUSCO zatangiye kumugaragara ibikorwa byo gufasha ingabo za Congo FARDC mu guhashinya ishyamba za M23 no kurinda umujyi wa Sake n'uwa Goma imijyi ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23. Ibi bikubiye muri operasiyo yiswe Springbok FARDC ihuriyemo na MONUSCO kuri iyi nshuro. MONUSCO yatangaje ko ibirindiro byayo biri muri lokalite za Kimoka na Kibati mu birometero 17 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Aho niho operasiyo Springbok ihuje FARDC na MONUSCO izatangirira, bityo ikazakomereza mu tundi duce two mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Ibi bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye bikazibanda cyane mu burasirazuba bw'igihugu hari intambara z'urudaca. Nubwo ingabo za MONUSCO zagiye gutangira ibikorwa bya gisirikare muri utwo duce, bamwe mu Banyekongo ntibazifitiye icyizere ahubwo bazishinja kuba zirimo guha inkunga inyeshyamba za M23. Imiryango itabogamiye kuri Leta ndetse na za Societe Civile ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru ejo kuwa mbere yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa Goma ko ntacyo bazitezeho. Uyu ni Moise Hangi wo mu muryango La Voix des Marginalisés wasubiza ibibazo by'abanyamakuru.
Sous la présence de la MONUSCO,
kuva MONUSCO yagera muri iki gihugu cyacu twagiye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye muri ibyo bisko nta kitumariye kandi twebwe nta nyungu dufite mu kubona MONUSCO kuba bari mu materitware yacu byo bidutera kaga gakomeye ahubwo ubu ngubu icy'ingenzi nuko MONUSCO yatangira kwivana muri Congo. Espoir Aspirine Mwimuka wo mwishyira hamwe riharanira impinduka muri Congo Lead pour le changement wavuga ko kuba MONUSCO igiye gufasha FARDC muri iyi ntambara ari ugushyira mu kaga imijyi ya Goma na Sake.
Tumeweza kuona kama ni hatari kwetu sisi kama vile raia,
tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko MONUSCO imaze imyaka irenga 20 irihani wacu ntacyo yakoze rwose ku ntambara zituzengereje. Ubwo rero kuba igiye gufatanya na FARDC mu kurwanya M23 ni umugambi mubishya cyane bafite wo gushyira umujyi wa Goma mu kaga ko gufatwa na M23. Umujyi wa Sake uri muri teritwari ya Masisi wibasiwe n'ibitero by'abarwanyi ba M23 mu kwezi kwa kane gushize mbere y'uko ingabo za yase zihagera M23 yivanye mu nkengero zawo. Kuba uyu mujyi ugiye kurindwa na MONUSCO biteye impungenge nyinshi abahagarariye za societe civile muri teritwari ya Masisi. Olivier Kanyejomba ayoboye Societe Civile nshya Nouvelle Societe Civile du Congo muri iyi teritware yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni.
Turagira impungenge kuko mu bushize icizere MONUSCO niyo ya mbere yatezaga igisirikari ubwoba, icyereka ko M23 ifite ibikoresho bihagije gusumba ibyo bafite, ni nayo mpamvu natwe iyo mpungenge kugeza na n'ubu turacyayifite. Aho batangarije iyi Springbok niho turi kubona M23 iri gukaza umurego, iri kurushaho kugenda yigarurira uduce yagiye ivamo kugeza ubu ngubu ikaba ikejeje umurego iri kugenda yigarurira utwo turere.
Hodari Muhawe umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya Ruguru yunga magira ati:
"Icyo kibazo cyo ntabwo cyabura kutadutera impungenge kuko MONUSCO imyaka myinshi igihe cyose imaze hano muri Congo n'abasirikare bameze nk'abakerarugendo nta gihe bigeze kugaragara ku rugamba bashikamye bafasha FARDC, ariko ubu ngubu mu gihe wenda barahiye bavuze ko bagiye kuja gufata ya mbere mu gisirikare ngo barwane muri akarere kacu ka Kivu, mboni ikintu tutabaziho mbese kinabaye cyatubera nka surprise kuko ni ikintu tutigeze kubona kuri MONUSCO.
Operation Springbok hagati ya FARDC na MONUSCO izakomereza mu duce twose twibasirwa na M23 mu rwego rwo kurinda umujyi wa Goma na Sake. Muri two harimo hanini Masisi na Nyiragongo. Ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 25 ziri muri Congo. Kuva tariki 20 ukwezi kwa gatandatu nibwo leta ya Congo yatangaje ko ingabo za MONUSCO zatangira kwitegura kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buhoro buhoro, gusa nta gihe ntarengwa cyatanzwe na guverinoma kubiza ingabo zose zarangije kuva muri Congo. Kimwe n'izindi ngabo z'amahanga ziri muri Congo, iza MONUSCO nazo zakomeje gushindwa n'abaturage kuba ntacyo zabamariye mu kugarurira ituze n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma.
Abantu barenga 40 bakomereke mu mvuru hagati y'Abarundi, Abanyekongo n'Abafurero batuye mu kibaya cya Rushizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
N'Abafurero nyine batuye mu mana
ku bitaro byanyu nkakire bangahe?
Bitaro byacu twakiriye ingome 10 zirindwi zari zikomerekejwe n'amabuye bateranaga n'imipanga batemanaga n'inkoni bakwitanaga, izindi zibiri zari zikomerekejwe n'amasasu, naho izindi zibiri nazo zaje nyuma ku mugoroba izo zahuye n'amasasu niyo yakomerekeje kabisa. Iri joro naho hari hakomeretse abandi, twakiri umwe muri abo hari hakomeretse mu joro, abandi bagiye ku Ruhunga.
Kubera izi mvururu ziri kubwegera zatumye bamwe mu baturage bahungiye centre ndetse bahungisha amwe mu matungo yabo n'ibikoresho byo mu nzu berekeza mu bindi bice by'ikibaya cya Rusizi.
Mu kanya ku manywa haje abantu nyine bano bita abazalendo bavuye za Luberizi, bari abantu bagera kuri 50 baraza bahanda ubusiti bashobora bafata moto bari kepfo y'umuhanda barasura baraza kuko barazamuka bashika ahantu baguma nyine kubaga ingurube n'ihene n'inkoko. Abarundi bahise kubahunga bavuga gukiri bantu bari baraje guhinga, abandi nyine basanga nyine bantu b'abakongo bari uko barakazaru n'abapfurero uko barerekeza za Luberizi, abandi bakerekeza za Luvungi, abandi za Nyamutiri.
twagerageje kuvugisha rumwe mu rubyiruko rw'abarundi n'abafurero rushamiranye telefone zabo ntizanyuramo gusa umwami wa Cheferia Plaine de la Ruzizi irimo abaturage barenga 160 nije imbere rishari avuga yuko intandaro y'izi mvururu yaturutse ku gukubitwa k'umuyobozi wa grupu ya Kakamba
igituma abantu bagwana hari ya kubyegera nuko kuwa gatanu ubushize chef de groupe mawahariya hari misore ya musanze ahantu ari kumwe n'umuyobozi w'igipolisi baramukomeretsa ama abantu bari nyuma yiwe nyine abantu ayoboye abamura ako karere bahita bajya mu ibarabara ukeye barafunga umuhanda ariwo bita route nationale numero 5.
Ese niko abashakashatsi bavuga kuri iki kibazo cy'amakimbirane agenda avuka hagati y'abarundi n'abafurero mu Cheferia Plaine de la Ruzizi. Prosper Baseka n'umushakashatsi.
Aya makimbirane afite inkomoko navuga ko ari zibiri. Inkomoko ya mbere ni igihe cy'ubukoloni, igihe abakoloni baje bakuraho ubuyobozi gakondo cyangwa se amasheferi cyangwa se bukayangisha abandi cyangwa se bukabananiza. Nico gihe iriya sheferi cyangwa se collectivité buri ubuyobozi bw'abarundi bwatangiye kugira ibibazo. Indi mpamvu ya kabiri itera ari amakimbirane ni absence de l'état, ariko kandi washiramo nuko mu buyobozi hari abahembera aya macakubiri, ariko kandi nta wabishyira kure ni